nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Ikaze ni kwa nyuncuti namwe bakunzi bakaduye nzamba agateka kawe kaze mu makuru twabateguriye kuri nogenekezo rya 27 rusama turi mu mwaka w'2023 twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira kuronka impapuro za ngombwa ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba bisigaye bifata umwanya muremure cyane kugira ngo abazirondera bazironke imyidogo ikaba ari myinshi mu banyagihugu bimakamba nayo mu ntara ya Muyinga ikibazo cy'isukari cyabaye umuzi w'ibuye aho ibonetse naho igugwa ibihumbi bine mu gihe leta yashinze ko ikiro kimwe cyo kugwa ibihumbi bibiri n'amajana atanu mu kiganiro ku isoko uno munsi twabateguriye ibijyanye n'iduzwa ry'igiciro cy'ikawa muri iyi sizeni y'umwaka w'2023 saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yompi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndongeye kubaramutsa amakuru twabateguriye tuyahereye ku nkurikiye ku masonga hari ikiziga cy'umwana w'imyaka itandatu catowe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ku mugwa mukuru wa komine Nyanzarake y'intara ya Makamba ni hariya mu bumanuko bw'igihugu Trésor niyo nyishu akaba yatowe impande y'uruzi rwaba ku mutumba Kabondo wa komine Nyanzarake bakaba abatoye ico kiziga bavuga ko uwo mwana yoba yatwawe n'uruzi mu gihe yariko aroga mu ruzi rwaba uwo mwana akaba agize kabiri atowe mu nkengera z'uruzi rwaba mu kiringo c'indwimwe gusa waheruka akaba ari umusore w'imyaka 26 yitwa Elize Arakaza nabo nyine yatowe mu nkengera z'uruzi rwaba abanyagihugu bimakamba muri komine Nyanzarake basaba ko hoba amatohoza kugira ngo izo mfu ico zoba zaravuye ko kimenyekane imyidogo ni myinshi mu banyagihugu ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba kuko batakironka impapuro za nkenerwa barondera muri komine mu gihe bazikenereye abo banyagihugu ngo bahawe itegeko kwandikisha izo mpapuro muri komine ngo ntibazosubire kuzandikisha mu biro by'inyandiko zigenga aho bita mu rurimi rw'igifaransa secretariat publique reka inkuru tuyibaze Pierre Gahungu
abanyagihugu basaba impapuro zitandukanye za nkenerwa nk'impapuro z'amavuko y'abana iziranga bubakanye bavuga ko bibatwara umwanya munini kuva komine Makamba itegetse ko zitegerezwa kwandikirwa mu biro byayo ivyo ngo bituma hari abatonda iminsi ibiri canke irenga ntibaronswe izo mpapuro kandi biba vyihuta iyo myidogo iri kandi no mu bakora akazi ko kwandika mu masekretariya aho bavuga ko batakironka ico bakora kubera komine ariyo isigaye ivyandika igaheza igasaba amafaranga abanyagihugu bahora babashorera abo bose basaba ko boreka bakandikirwa mu mazu abigenewe kuko uretse ko izo mashini zipfa kenshi ngo n'abakozi ba komine ntabyo bamenyereye barateje kwandika kandi ngo bikaguma bicika abo b'amasekretariya bo bakavuga ko batagishobora kuriha amazu kuko uretse ko komine batwaye isoko bamaze amezi arenga atatu atamuyagankuba urangwa mu gice kigwiriyemo ayo mazu yahora bikorerwamo muri komine Makamba ho bavuga ko ivyo bikorwa gutyo mu ntumbero yo guhuriza hamwe ibikorwa byose byo muri etat civil bikorerwa mu makomine yose y'igihugu
arakoze Pierre Gahungu bukene bw'isukari bwasubiye kwibonekeza mu ntara ya Muyinga burahagaritse umutima abaguzi abana bakiri bato bakenera isukari mu ngaburo yabo bakavuga ko byabaye ikibazo kuko batakironswa icayi canke ubuyi nk'uko byemezwa na bamwe mu miryango yabo abishoboye kuboneka mu mazu y'idandarizo iboneka ku giciro c'ibihumbi bine ku kiro mu gihe igiciro cyashinzwe na leta ari ibihumbi bibiri n'amajana atanu abaguzi basaba rero intwaro guhagurukira abo badandaza bikika mukiza mu kuduza ibiciro Josephine Jones Nkunzimana.
Ubwo bukene bw'isukari mu ntara ya Muyinga bwatanguye kwigaragaza cyane hagati mu kwezi kwa Ntwarane, icyo gikiro kikaba cagugwa amahera ari hagati y'2,800 n'3,000 nkuko bamwe mu baguzi babimenyesha radio Inzamba gatika kawe. Nkuko isoko ryacu ribandaje ribimenyesha, isukari uno musi ngiboneka bigoranye cyane mu tuzu twidandarizo duto duto turi kurushi cyane naho ikabura gose. Abibonetse kugihamana ikiro kimwe kigeze ku mafaranga 4,000, ivyo biruko igiciro cashinzwe na leta ku kiro ari amahera 2,500. Abaguzi bakibaza iyo badandaza bashika 6 bandikiwe amatoni y'isukarenga 40 agenewe intara ya Muyinga boba bayijana. Abo baguzi bagasaba abajejwe intwaro n'izindi nzego n'izijejwe umutekano guhagurukira abadandaza bemerewe kuzana isukari mu ntara ya Muyinga bayikura mu bubiko bw'ishyirahamwe rihingura isukari Sosumo buri mu ntara ya Ngozi, kugira bavavanure n'ingeso yo kunyegeza isukari kugira bayigurisha mu kinyegero kandi ku giciro cyo hejuru, mbere rimwe na rimwe bakanayigurisha mu bihugu duhana imbibe.
Josephine Jones Nkunzimana arakenuye ababyeyi n'amashyirahamwe aje agateka k'abana bakwiye kumvikana ibihano ngorora ngeso vyotuma umwana yananiranye ku ishure aronka indero ibere kandi y'ikirundi. Bishikizwa na irari n'ibizi yahoze arongoye sendika y'abigisha SLAB mu gihe mu ntango zinondwe abanyeshure 25 birukanywe kuri lise ya Rutovu bahogwa kwitwara nabi. Bamwe muri bo bakaba baronse amanota make cyane mu ndero, aho mu byo bagirizwa harimo gutera amabuye umwe mu barezi. Ni tumutege yompi
abanyeshuri 25 ni benshi mu gice kimwe. Ibyo birerekana yuko abana bo basigaye birekura. Kenshi usanga biva yuko umwana akura ababyeyi badahana, ababyeyi naho niyo abagizemo ingufu bagahana, ugasanga ku mashuri abana baragira amakosa ntibahanwe, ugasanga nta buryo bwo gukarira abana gukara bwa kurera buhari, ahubwo ugasanga aho guhana bwa kurera ugasanga ababyeyi benshi barakarira abo ku ishuri, abarezi bo ku ishuri ntibakimenya ingene bahana abana. Kerici barikoresha uburyo bwo guhana bakubita, uguhana bahohotera. Igihe rero igihano cyo gukubita kivuyeho, ababyeyi ntibashoboye kuyaga rero n'abarezi bo ku ishuri kugira bamenye ingene babahana bwa kurera atari uguhana bwa guhasha bwa guhohotera, bagakarira umwana akabona ko bamukariye ariko batiriwe baramuhohotera. Ibyo rero uca wumva yuko abana birekuye cyane, hari igihe biva gusamara, hari igihe kubatamenya guhana. Ibyo rero nikorane, ariko umwana agize ikosa no kumuhana rero iyo gihe igihano rero kiba gisigaye mu gihe igihano cyo ku mubiri kiba cyahavuye, hama batashoboye kuronka ikindi gisubirira gikaze cyane ku ishuri, gusa usanga umwana baca bamwirukana bakamushikiriza umubyeyi. Icyo kugwa nuko ababyeyi mu Burundi ibyo komite y'ababyeyi hamwe n'amashyirahamwe aharamira agateka k'abana bafatanije n'abarezi bo kwicara bakaraba amakosa akunda gukorwa n'abanyeshuri n'ibihano byojana n'ingene botanga ibihano ndero, bagahana nyene umwana akamenya icyo atinya, hanyuma umwana naneranye nawe bakamwirukana, bamwirukanye aho n'umubyeyi nawe acamenye yashira bicaye umugora.
Inzamba
kanokanya na mwanya w'ikiganiro ku isoko uno munsi gihagarara ku ngingo iherutse gufatwa na leta yo kuduza igiciro cy'ikawa muri iyi season y'umwaka 2023 ushira 2024. Ikiganiro ku isoko tugishikizwa na Grace Zawad.
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Leta y'u Burundi iherutse gufata ingingo yo kuduza igiciro cy'ikawa ku rugero rw'ibice birenga 50%. Iyo ngingo yafashwe n'inama nshikiranganje yo kuwa 10 Rusama uno mwaka. Mbega none umurimyi w'ikawa yobagiye gusubira kubukura mu cibo igihe cy'isizeni nk'uko byaraho hambere. Yakiriwe gute n'abarimyi b'ikawa be n'abakurikiranira hafi iby'ubutunzi? Ibi ni byo tugiye kubashikiriza muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uwo wa 2022 Rusama umwaka wa 2023. Zawadi Grace akaba ari jengiri ndakibashikirize kaze.
Dilemo
igiciro cy'ikiro cy'ikawa ibitubwe ihiye neza cyashyizwe ku mafaranga 2,208 iki nicyo giciro cy'umwaka wa 2023 ushyira uwa 2024 Leonard Kayobera umuyobozi mukuru w'ikigo Odeka kijejwe guteza imbere ikawa yabimenyesheje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuwa 16 Rusama
Leta y'u Burundi muri isizeni 2023 ishira 2024 ikaba yagishize ku giciro kingana n'2,208 ku kiro icyo 2,208 akaba ari giciro cy'ikawa ihishiye nziza icyo twita Serize A
Leta y'u Burundi yari kwiye gushinga igiciro cy'ikawa ifatiye ku giciro cy'ibindi bitegwa byaduze igiciro by'umurengera muri kino gihe bivugwa n'abarimyi b'ikawa bo mu ntara za Kayanza na Rumonge baganiriye na bagenzi bacu bo kuri radio RPA bavuga ko n'ubu ikawa atanyungu bayibonamwo
mahera ataye agaciro leta yo midanda za hafi yayandi nyene urumva nk'uko mwakoze bati guriye amajana mu ntara arenga gatoyi urebonye ko amajana ne muharure murabe wiyumviriye ukuntu ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro usanga muri imyi ikawa atari gukora akorera nico gituma nk'uko haje nawe mfise kera ibipimo bitandatu aho mboye inzayigira era kubera amareki ikawa tace akimvuna bipima 2,200 imwe mumyimbati imyimbati yeje nko mu kwindi na soroma namaze kubona ko mwimbo uzovamwo uruta kure niyo wagahawe
numwa kadata wanjye bwo kuba twongiye bwashize 2,200 ariko naho nyine urazi twebwe hari ibyo dukora byo gushyiramo umwanya dukoresha kugira ngo umuntu arindagira ku isaha yo kwimbura agahawa kuronka agahawa yamwe akibiturumwa ibyo bigize bihiye abayakoresha umwanya muremure abayakoresheje amahera menshi murabye twebwe kera bakitubwira 300 umukozi ku munsi yamaze 300 nyine 2,500 ukoresheje umukozi ku munsi uwo mukozi ku munsi ageze ku 3,500 bine urumva yuko umukozi yidugije inshuro 10 ariko ikiro cy'ikawa ntikiraduga inshuro 10 rero twosaba yuko leta no kuri babikorera ko
amata dusumira aha muri Congo no muri Tanzania igiciro urazi igiciro babaha ko ni hafi 5,600 ariko twebwe bagaca batuye 2,200 aya badugije n'ukuri aya mahera naye badugije abo twashimye na gatoyi bituma murimye tagira ingufu zo gusubira kurima agahawa ko atacagakuramo nk'ibi bintu by'ibiteza mbumba rugo byagiye biraduga ku rugero rw'ifaranga twaba tuyigura 300,000 cyo gihe nyine bituma bagacagurisha 300,000 ifu y'ikivunde yavuga 300,000 ariko ubu iri kuri 2,206 twumva yuko rero yagiye iraduga ntacyo buze rero ko murimye hari imikawa yimukira kurima imyumba tugira ngo ashobore kunguka
iyo ngingo iza ishigikira umurimyi ni nziza cyane niyo gushigikira ku bw'umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana arongo yishira hamwe parsema
kuzana ngingo nk'iyo rero ifashwe yo kogereza igiciro ni nziza rero turayishima cyane muri parsema kuko uravye ingene ibiciro biruko biraduga mu buzima bw'abantu karaba ingene ibijyanye n'amafaranga y'agaciro buze n'ingene ifaranga y'ubundi usanga inkuru rwo bw'abantu bagaciro ingingo nk'iyo ni nziza cyane kuko ibana yinjira gushyigikira umurimi kugira tahavana debukigwa mugabona cyane naho nyene bakara y'ukwiciro bitubana biduga cyane nk'ibyo bindi kuko bya kera nk'umurimi yarakunda kuraba umurimi w'ikawa akaraba igiciro cy'ikidarazo yafungura yari nk'igiciro cy'ibiharage ubona nk'igiciro cy'ibiharage kigeze mu 3,000 birenga urumva cy'ikawa cy'ikiraho haraca mu babo rumenge warenye ibiharage ni washobora kubidanaga gusumba cyane ngo uri karagira ibiharage akawasanga niho abona yuko umenga hapa makanyungu bwa muri rusange ingingo nk'iyo niyo yibyo gushyigikira kurumva izo yotuma n'umurimyi w'ikawa avuga ati muri ibihe by'ubutunzi bigoye nanjye ndibutswe kugira rero abandanye ashobora kuvuga kwitaho icyo cyibugu
Faustin Ndikumana yaganira na bagenzi bacu bo kuri radio Inzamba mu matohoza yakozwe n'ishyirahamwe ry'abarimyi b'ikawa Senake muri Mawisangi basanze mu Burundi igiciro cy'ikawa kiri hasi cyane ugereranije no mu bindi bihugu bibanye mu mwaka wa 2022 ikawa yumye ugereranije n'amafaranga y'amarundi mu gihugu cha Tanzania beno mu gihugu cha Congo yagugwa amafaranga arenga 600,000 by'amarundi mu gihugu cy'u Rwanda naho ikagugwa ayarenga 900,000 by'amarundi aha akaba ari naho hagarukiye ikiganiro ku isoko cy'uno munsi Zawadi Grace nariko ndakibashikiriza nk'abanda bikebanuye naho utaha
cyari kiganiro ku isoko.
Grace Zawadi arakeneye kuri cyo kiganiro ahirije kudushikiriza ubonaho amakuru twateguriye tubandanize mu makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri iyi ndwi turiko turasozera ayo makuru tukaba tuyashikizwa na Eddie Claude nini nahazwa
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba.
Nikaze kuri mwese mureko murakurikira makuru ya radio Inzamba. Uyu wa mwanya wa makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ndwi tuyatangurire kuri SOS Media cyandika ku ibohero rya Gitega aho hari ho ivyumba bibiri biriko birubakwa ngo bizokwakire abafungwa badasanzwe. Ibyo byumba bibiri bifise uburinganire bungana na metero kwadarato 16 kuri kimwe kimwe bikazoba bifise aho bakarabira hamwe n'ubwiherero. Ibikogwa byo kubaka byatanguye igenekezo rya 8 za kuno kwezi bikazorangira mu minsi 30. Kuba SOS Media ngo abahagarikiye ibyo bikogwa ni bamwe bo mu rwego guperereza biyambika amataburiya y'abakozi ba Ubuha igisata cy'igihugu kijejwe inyubako. SOS Media kivuga ko ivyo vyumba biriko vyubakigwa wahoze ari umushikiranganji wa mbere arengiyo Munyoni hamwe na Desire Uwamahoro yahoze arongoye igipolisi kijejwe gucungera inzego. Abo bose uko ari babiri bakaba bari mu buroko. Ari makuru tubandanirize mu gisata c'indero Burundi ko kikandika ku kibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu gice cya kabiri cy'ishure shingiro kikazokogwa kuva ku igenekerezo rya 30 za kuno kwezi gushika ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu. Abazo gikora nk'uko bimenyeshwa na Libwaho Bigirimana umuvugizi w'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bakaba bagera ku 75,510 muri bo harimo abagendana ubumuga butandukanye harimo kandi abatabona bagera ku 17 abatumva kandi ntibavuge bagera ku 8 na 5 bafise ingwara zo mu mutwe bita infirmité motrice cérébrale aho ni mu Kinyamazuru. Ikindi ngo nuko harimo n'abagendana ubumuga bw'ibindi bihimba by'umubiri uwo mutegetsi akamenyesha kandi ko bazogikorera mu bibanza 97 abatari kuri we kugicungera bakaba ari abigisha bigisha mu mwaka w'9 kuko basanzwe bigisha abo bana. Imbere yo gusozera n'amakuru makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ndwi iwacu canditse ku bwoba burangwa mu banyagihugu bo mu ntara ya Bururi inyuma y'ububisha buheruka kuba muri iyo ntara aho abantu batari bake bagandaguwe bunyamaswa mu minsi iheze hongera hahagarikwa abatari bake. Icyo kimenyesha makuru cyagendeye ababa kumugwa mukuru iyo ntara aho casanze abahaba batekewe n'ubwoba ngo izuba rirenze abantu baca bakwakwanya kugira ngo batahe hakibona. Mu ijoro naho ngo harangwa abajejwe umutekano baba ariko barakizura. Abakozi ba leta bavuganye na Iwacu bemeza ko ivyabaye vyahahamuye abantu. Yindi nkurikizi nuko abakozi bo mu mazu 61 batavuga mu ntara ya Bururi birukanwe n'abategetsi bo muri iyo ntara. Abo nabo bava mu ntara za Rutana, Mwaro, Gitega, Karusi, Ngozi, Kayanza na Muramvya. Ibyo bikaba byemezwa na Jivan Ndarikeza n'umwishikira mu biro bya Buramatari mw'iyo ntara. Abo bakozi birukanwe bari bamaze iminsi mu gipolisi ku mvo z'amatoza. Ikuri iyo nkuru y'ubwoba burangwa mu ntara ya Bururi turangirije ko ano makuru yanditswe muri ino ndwi mwari kumwe na Eddie Claude Ninazwe aho ndabifurije kugira weekend nziza aho muherereye naho ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba.
Eddie Claude Ninazwe urakenuye ninongaha nyene duciye dusozera amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba w'umunsi wa gatandatu igenekezo rya 27 Rusama umwaka wa 2023. Nshimire mwe mwese mwariko muyetega yompi ndabifurize kugira impera ziyinga nziza murare aharyana mu byanyu no mu banyu.